Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 muri kumwe na Federica Undikije.
Kera nta muntu yaronka isoko muri Fonike ngo yidoge ngo ntiyarishwe, ariko ubu imyidogo ubaganyije iby'imigambi baravuga yuko ari abamaze iminsi kirekire batarihwa.
Uyo ni umushingamateka Speth nje barikanuye avuga bimwe mu bibazo byigaragaza mu kigega gishinzwe iterambere ry'amakomine mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye itegeko rishasha rigenga amashuri shingiro hamwe n'ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu turazigira koko mu kanya kari imbere. Abakinguza amateka n'abashinga amateka baradoma urutoki ku bunyonyezi n'itunganywa nabi ry'amafaranga ikigega Fonike ajijwe iterambere ry'amakomine. Ni inkuru ya Raymond Zimana umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu imbere y'abashinga amateka n'amakenguza amateka yarashimye ibikorwa byo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aho buza mu kibanza ca kabiri mu bushikiranganje bumwe gukira. Ibitashimishije abakenguza amateka n'abashinga amateka bagafatira ku itunganywa ry'ikigega Fonike kijejwe iterambere ry'amakomine. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka yemeza ko ivyico kigega harimo ibibazo. Spese nje barikanuye afatira ku bakoze imigambi bamara igihe kinini batariho.
Kera nta muntu yaronka isoko muri Fonike ngo yidoge ngo ntiyarishwe, ariko ubu imyidogo ubaganyije iby'imigambi baravuga yuko ari abamaze iminsi kirekire batariho, kubera bajanye amafakture hanaha bwa bati ibintu bituraba biri mu bushikiranganje bwo hagati, ibindi navyo biri muri Fonike. Ugasanga rero ubu ico kigega kirafise ikibazo gikomeye cane.
Umushinga mateka François we ntiyumva ingene amasoko atangwa ku bijanye n'imigambi ikorwa n'amakomine ku mafaranga y'ico kigega. Uyo yatowe mu ntara ya Muyinga atanga akarorero k'isesagurwa ry'amafaranga aye muri komine Gasogwe, ariko akabura uwibazwa.
Hariya muri komine Gasogwe hari hangare yubatswe yo gustoka mu ibitegwa tuyubaka ku miliyoni ijana. Yubakishijwe amatafari 50,000 naho yaguzwe ndahazi. Amatafari 50,000 byubatse iyo hangare yocitanga ku miliyoni ijana gute. Icyo gihe kimwe turagirishwa inama ya komine twavugana yuko priorite ari abantu bavuka ngaho. Hanyuma inyuma yaho twumvishije yuko iyo hangare yaje kubakwa n'abantu bavuye ahantu. Wabaza mustande agaca kubwira ngo wari inzira bicamo.
Kuri ico c'amasoko icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka yibaza igituma amasoko yose yahawe abantu batanu gusa. Nje barekano yakavuga ko ibintu bibandanije uko ari agahombo kanini ku gihugu, yunganirwa n'umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabende.
Hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeye Fonike n'ubushikiranganje, aho byerekeye amasoko ahubwo ubushikiranganje bwaje bugenda bufata abantu batanu. Atanu bubasha bafise byo kuri kwaraba mu byerekeye amasoko, babaha amasoko yose y'amakomini mvuga za miliyari zirenga 65 ziriko zifashwa n'abo bantu batanu. Ibyo tukabona yuko by'ukuri birarenze, muradufasha hakiri kare kugira ngo mfashe amakomini acaye cyane, kuko iyo bitagenda neza n'amakomini hahombera.
Tuba dushaka kwayo amafaranga nyengetera mu bene gihugu bakomini aho binaniranye badafise abatwara amasoko bigahabwa abandi. Mugabo abantu batanu imiliyari ni miliyari ushikiranganje w'ikigega ca leta zozo yiteguye azobitubwira neza. Ego azobitubwira.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo avuga ko ibice 30% by'ayo mafaranga ahaga ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira abanyagihugu baronswe ifumbire. Gasto Sindimwo ashigikira ko imigambi y'amakomine yotunganywa igashirwa mu ngiro n'abavuka komine.
Turavye ingene bikorwa by'iterambere mu makomine bikorwa, jewe ndashigikiye cyane igikorwa cashigijwe ngaha yuko mu makomine yose aho ari abahinga batandukanye mu bikorwa bizaba byasabwe n'amakomine yuko bo priveje gukoresha abavuka muri iyo komine nyine, kugira ngo ubwo butunzi bugume muri ubwo komine nyine, kugira ngo muri iyo komine nyine n'abakozi b'imyuga mito mito baronke akazi.
Ikigega Fonike kijejwe iterambere ry'amakomine giha amafaranga angana n'imiliyoni 500,000 buri komine ku mwaka kugira amakomine akore imigambi y'iterambere. mucegeranyo icegera cambere cy'umukuru w'igihugu yashikirije abakenguza amateka n'abashinga amateka ubushikiranganje buzu bwa mbere bwakoze neza muri 10 no gw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ubw'intwaro yo hagati mu gihugu bukazi bwa kabiri mu gihugu 9 ariko kumenyesha makuru nayo gw'icumi mu bwegukira ibiro by'icegera cambere cy'umukuru w'igihugu akaba ari ubushikiranganje bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu mezi 6 arangiza umwaka wa 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remo mu Burundi kandi abanyeshuri mu myaka 9 ishure shingiro batazoba baronse amanota meza mu ishure nta burenganzira bazaba bafise bwo gukora ca kibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri cayo mashure shingiro ivyo biri mu nteguro itegeko rishasha rigenga amashure shingiro yemejwe mu nama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane muri indwi ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari ibujumbura mu Burundi
Umushikiranganji Jamvyere Ndirahisha ajejwe inyigisho mu mashuri y'intango ayisumbuye na imyuga yabanje gushikiriza abashikiranganji bagenziwe indinganizo yahahora kuva ishuri nshingiro ritanguye mu Burundi umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije mu itangazo ry'inama shikiranganji ingene ikibazo cyo mu myaka y'icenda yo mu ishuri nshingiro cahora gitunganijwe
harashizweho ikibazo cya leta Giho uburenganzira umunyeshuri kuja amashuri akurikira ishuri nshingiro ico kibazo kikaba cyakozwe ijyambere mu mwaka wa 2015 ushira umwaka wa 2016 gushika uyu munsi ico kibazo kirekuriwe abanyeshuri bose biga mu mwaka w'icenda haba mu mashuri ya leta canke ayabigenga abato ico kibazo nibo bemerewe kwiga mu mashuri akurikira amashuri shingiro naho ibibazo byo mu ishuri biba byabananiye
ubu utazoba yamenye mu ishuri ubwo uburenganzira ntabwo azoba afise Ntagwamiye avugira leta y'u Burundi atanga isiguro kuri kazoza k'uwo murwi w'abanyeshuri
abananiwe n'ico kibazo ca leta baja mu migwi ibiri umugwi wa mbere abafise amanota meza mu ishuri baca baja kwiga mu mashuri y'imyuga Umugwi wa kabiri aba baronse amanota adakwiye mu ishuri bashobora gusubiramwo umwaka bivanye n'ibibanza bihari n'amanota baronse uko gufata abanyeshuri mu migwi ibiri bibonwa na bamwe bamwe nkuko ko bari nk'akarenganyo kuko nimba gusubiramwo umwaka ari ukorohereza umunyeshuri uwaronse amanota meza mu ishuri niwe akwiye koroherezwa kuruta iyi nteguro itegekanya ko kimwe mu byosabwa kugira ngo umunyeshuri yemererwe gukora ico kibazo ca leta ari uko yoba yaronse amanota meza mu ishuri no kuba afite amanota akwiye mu ndero iyi nteguro irategekanya kandi ko uwico kibazo ca leta kinaniye naha toba afise uburenganzira bwo gusubiramo umwaka yorekurirwa kuza gukora ico kibazo mu mwaka ukurikira canke akibandaniriza mu mashuri y'imyuga
muri iyo nama shikiranganje yakoraniye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega muri no ndwi umushikiranganje aje bijya gateka kazi na muntu yasabye leta gutsimbataza ibyo gushigikirana ntibagiye gusaba leta y'u Burundi gutsimbataza ibyo gushigikirana ntibagiye gushikiriza ko abana bo mwibarabara basubiriye kugwirirana mu bisagara Martin Vyabandi ntibagiye kwibutsa ko umunsi mpuzamakungu wahari umukenyezi w'imirije
umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu ibibazo by'imibano n'iterambere ridakumira yarasavye ko ibijanye no gushigikirana guhera ku mitumba vyokomezwa kuko bimaze kugaragara ko ari ngirakamaro yaramenyesheje kandi ko abana bo mu ibarabara basubiye kwibonekeza acasaba ko abajejwe umutekano bofasha mu gucunga ku mabarabara kuko ahanini abana benshi bava mu gihugu hagati bene inyuma y'ibimodokari binini binini
umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nk'uko tubisoma mu itangazo ry'iyo nama shikiranganje nuko yashikirije ko ikiringo cyo kwiyandikisha ku mashirahamwe mvamakungu carangiye Pascal Barandagiye yashimye ko ayagera kuri 92 yiyandikishije ni mu gihe imbere y'uko ubwo bushikiranganje bufata ingingo y'uko ayo mashirahamwe mvamakungu asubira kwiyandikisha haharugwa ku butaka bw'u Burundi ayagera ku 140 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi ya Amerika
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
bamwe mu rwaruka rw'abigeme bari mu mashure mu ntara ya Rutana baratwara inda izo bikerekana ko bashobora no kwandura umugira wa sida kuko batikingira mu mibonano mpuza bitsina bakora nubwo biruko mu buyobozi bw'indero mu ntara bamenyesha kunyigisho zifatiye ku ngaruka z'imibonano mpuza bitsina zitangwa ku mashure bagasaba abavyeyi kwitaho kuyaga n'abana babo kugira ngo bashobore kwirinda ibihenda maso n'inkuru ya Jean-Claude Shibimana mu Rutana mu Burundi.
Abanyeshure babigeme bahagaritse kwiga kuko batwaye inda baribonekeza mu gisagara cya Rutana no mu micungararo yacu. Izo nda zitifuzwa ku banyeshure zerekana ku mugaragaro ko bamwe muri bo bakora imibonano mpuzabitsinitana kingiye. Uyu mukenyezi aba mu gisagara cya Rutana yiganiye ijwi rya Amerika ukabibona.
Niba giye gushurashura ntibibuka gukoresha n'ubukingirizo hoho. Nibihogera n'ikintu nakimwe. Nikimenyamenya usanga abana benshi batwaye inda bakiri bato bato. Ndiko ndangagacije no bandimo ngaha. Ndashaka guharura nk'abana kuhera mu windwi. Bafise inda batawe mwaka w'ishuri batawuhejeje ubu bari muhira bose nko kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 20 bafise indege twatubona cyo tubona yuko abana mu gwaruka aje ni basike bashashurana cyane.
Aba banyeshure biga ku mashuri ari mu micungararo y'igisagara cya Rutana bemeza ko bamwe mu banyeshure batirinda kwandura umugera wa sida bagafatira kubigeme batwara inda z'ishushu.
Ndavye nk'akarore nko ku ishuri aho niga mbona yuko batawirinda cyane kuko nk'abanyeshuri babakobwa baheba kubera inda z'ishushu nibeshi nk'akarore ko mu ishuri wacu bamaze guheba nk'abanyeshuri bashika kuri batatu ku ishuri yose. Abanyeshuri bamaze guheba ni bane baheba kubera inda z'ishushu urumva ko ubwo busambanyi buhari kandi cyane.
Inyifato si nziza cyane nk'akarango gifonzo umugera wa sida urashatugeramye ngaha mu ntara ya Rutana nk'abatwaye inda z'ishushu barashika pre-prevention ku ishuri rimwe kuva amashuri atangoye hama hariho abana bashurashura cyane batikingiye umugera wa sida.
Ku bitigiri dukura mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu ntara ya Rutana abanyeshuri babigeme 81 ni bahevye kwiga mu mwaka w'ishuri ushize kuko batwaye inda. Mu gice cya mbere cy'uyu mwaka w'ishuri abigeme 14 nibo bahevye kwiga kuko bibungenze. Abanyeshuri batwara inda bama bibonekeza kira mwaka ku mashuri amwamwe mu ntara ya Rutana. Nubwo biruko nkengurutse Onesime umuhanuzi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana amenyesha ko ubwo gwaruka ruri mu mashuri ruronka inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida cyo kimwe no gutwara imbanyi
haba mu mashuri y'intango cyangwa mu mashuri yisumbuye. Uye aho hose ivyo vyigwa birahari no kuvuga hariho icigwa kimwe bita FCH canke FPH mu mashuri y'intango tuvuga formation civique humaine hanyuma mu mashuri yisumbuye tuvuga formation patriotique et humaine no kuvuga ivyo vyigwa byose birafise ibigabane canke amashapitre yerekeye ivyirondo karijanye n'amagara meza aho bigira ibijanye n'umugera wa sida ibijanye n'indazindaro n'ibindi n'ibindi hanyuma kubera kumurengera ngo ivyo mu ishuri baba babonye ko toba bishika neza ku mutima w'abanyeshure haci hiyumvirwa ishiramwe cordede rigiye imbere na finuap ubundi buryo bwo guko abana bokangurirwa cyane ivyo bijanye n'irondokarajanye n'amagara meza no kwirinda umugera wa sida n'izinda zindaro bidasigaye inyuma niho haci hashingwa ama club canke imigwi abana n'abarezi bahanahaniramwo ivyiyumviro kumbure mu buryo bwiyaguye inyuma y'ivyigwa ku mashure yose ayarahari
hampande y'inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida rwaruka ruronkera ku mashure. Amavuriro atandukanye mu ntara ya Rutana aratanga bene izo nyigisho kugwaruka. Muganga Marc Ndayiragije arongo intara y'uvuzi ya Rutana niwe yavyiganiye ijwi rya Amerika.
Turagira n'amanama yo guhimiriza abantu kwipimisha umugera wa sida kandi hariho n'ishyirahamwe Cordaid isanzwe ridufasha mu guhimiriza ugwaruka. Hakabaho imigwi y'ugwaruka ifasha abandi bagenzi babo gutahura ibijyanye n'umugera wa sida. Icyo gikorwa rero gikoregwa mu bigo by'ugwaruka kigakore kwa mu mavuriro magenzi yo guharuka ayo twita Centre de Santé Ami des Jeunes hanyuma no mu mashure.
Kubwa nkengurutse Onesime umuhanuzi mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga uruhara rw'ababyeyi n'ikirumara kugira ngo guharuka rushobore kwirinda kwandura umugera wa sida. Kubw'iyo mvo atanga impanuro ku babyeyi cyo kimwe no kugwaruka.
Ubwa mbere na mbere umwana w'umwigeme yo kwirinda gukurikira ibisamaza bihenda maso ivyo navyo bishobora ku ndero yaronkeye haziko no kuvuga umuvyeyi akamenyera kuganiriza umwana wiwe agatangura ku kumubwira akiri muto ibijanye n'umubiri wiwe bwa mbere hanyuma bikurikira akamubwira ibijanye n'inkurikizi ziri mu byo kurangura amabanga mpuza bitsina kuko hariho bamwe babigwamo batabizi abandi nabo bakabigwamo kubera gukunda amaronko nubwira rera abavyeyi ko bogerageza bakaronderera abo bana babo dukoresho baba bakeneye hanyuma akasha kurikirana indero yiwe no kuvuga umwana abonye atahanye igikoresho atamuguriye akibuka kumubatsi yo yakivanye kugira ngo kumbure ntitureka abana ngo birere ubundi dutegerezwa kubarira ko nabana bararega kubana naho nosa banshimitse ko bomenya yuko kazoza kabo kare mu minwe yabo
muri rusangi ibitigiri by'abantu banduye umugera biri hejuru mu mihingo y'intari bamwe abantu benshi begeranye gusumba handi aho nyene niho haboneka ibitigiri binini by'ugwaruka rutwara inda z'ishushu ibi byemezwa n'amakuru dukura mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu be no mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu ntara Jean-Claude Nshimirimana Murutana ijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri imyaka ya vuba abakiri bato mu Burundi no mu Rwanda bagenda baririmba indirimbo zihagiza ibihugu byabibarutse mu myaka yo hambere hibonekeza cyane cyane abaririmba indirimbo z'urukundo hamwe n'indirimbo zisa n'izishira imbere imico y'ibindi bihugu nka Amerika, Uburaya n'ahandi mu kiganiro muri sanga mu kanya mugenzi wacu Uriana Itangishaka yaganiriye n'umwigeme umuririmbyi azwi ku izina rya Bernice Debel aho yatanguye ishura impamvu ibintu biko birahinduka muri iki gihe
Mubisanzwe bigaruka handi nyene bavuga bati mu Kirundi amazi arashuha ntiyibagire bombeho ibyo waririmba byose haragera igihe ukumva muri wowe yuko hari kibura ukacumenya yuko ari ya maraso yawe hamwe uvuka cya gihugu cyawe kacha rero bisaba yuko ukiririmba uririmba imico n'akaranga igihugu cyawe kugira ngo wumve ko uriye cha kinogo cyari kimbitse muri wewe kandi umve yuko ushobora gutanga ubutumwa nawe uterereye mu gihugu
urakoze cyane Bernice rero nkuko nabivuze mbere hari indirimbo nshashore ko gusohora yitwa iwacu kumbure ni video yayo wari warayisohoye ariko rero ko gusohora na video yayo reka twumve gato ibyo waririmbye muri yo ndirimbo iwacu
Magaze kumusozi nyabyamo gutera kamo murundu ba mu mahanga ya kure nagatima nikatera Nute wagane, garuka dufashanye, duteri teko Burundi. Iwacu,
ni Burundi.
Iwacu,
ni Burundi.
Ni muze tuhate simbere. Iwacu,
ni Burundi.
Iwacu,
ni Burundi.
Dushize hamwe tuhate simbere. Iwacu,
ni Burundi.
Iwacu
ni Burundi
ni muze tuhateze imbere Iwacu
ni Burundi
Iwacu
ni Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere
Ngwino iwacu Bernice muri indirimbo yawe watanguye utera kamo cyane cyane abarundi baba mu mahanga baze kubaka igihugu byavuye kuki kwa ibyo wahereye ko
cyatumye ndabihera ko urabona ikintu twa tumazemo inyamisiri iheze hagi harabaho guhunga mu myaka yahera hagi habaho abaja guhiga cyane ubuzima mu makungu kurusha kuguma mu Burundi ndavuga nti abari mu makungu baba bahunze cyangwa bagiye kurondera ubuzima bashoboye kugaruka canke bashobora kuza bagashira ingufu mu bikorwa bikorerwa Burundi canke bakazana ivyiyumviro turashaka gukora ibintu byiza bishobora kubaka igihugu nico gituma rero nabahereye kuko abari ngaha bobo biroroshe kubumvisha umugambi kurusha umuntu ari nyuma y'igihugu atakirimo nico gituma rero nabahereye
aho mu Burundi aho indirimbo yawe yasohotse aba jeune abandi bantu basanzwe bayakiriye gute bayivuga kwiki
bayakiriye n'igishika cyinshi kuko bagerageje kumviriza ubutumwa burimo indirimbo ndetse yakunzwe mbere cyane n'ugwaruka mvuze ku rugero runini kurusha mbere n'abakuze urabona ko n'imiziki usanga batayitayeho cyane ariko ugwaruka rwarayitayeho cyane kandi ndabona n'ibimenyeshamakuru byinshi amaradiyo yayikurikiranye ndetse yararonse n'ubushimwe butandukanye ubushimwe muri diaspora yaronse ikibanza ca gatatu nongashimye isabuku yitwa Inganji yaronse ubushimwe bubiri n'indirimbo irakogwa kw'amakuru menshi n'indirimbo itumye kandi nzoja no guserukira Burundi muri festival yitwa Sika muri Guinea Conakry n'indirimbo kandi no muri Isanganiro Awards umva ko ari indirimbo benshi bakiriye neza
uravuze ikintu gikomeye uti ni indirimbo ahubwo yakunzwe cyane n'aba jeune byerekana cyane yuko ibyo turiko turavuga no munsi ari byo yuko aba jeune barakunze izi ndirimbo zikundisha igihugu zikundisha ibihugu byabo byabibarutse cyane reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa Désiré Amahoro neza
cyane ku gihugu cya Amerika
ikibazo cyane cyumvira
yego ni cyumvira mbone ukishaho ni kibazo mwisanzwe igihugu kirimo ugwaruka kiratera imbere bidasanzwe nagomba rero nshimira uwo mujene ubwo gwaruka nkanje yashoboye kugira icakoza ari umwigeme agashiraho agashora kwimira gukora igikorwa cyo gukunda igihugu camwibarutse ndamuteye intege nakomeze kwibanga komere kwibanga hanyuma nje no gankebure abandi bajene mbega uno munsi twaharanira kuramba cyangwa twaharanira kurangwa mu bikorwa byiza mu gihe twati ko tugomba kuvuga neza igihugu cyatwibarutse burya rero birababaje ko aho usanga rwaruka guhaguruka kuja mu mabi atagira isoni kunyaga ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo kubera gusa gusamara mu bitazo ntibije kandi bari bwabwiriza gukoresha ingufu zabo maze bagakora ibikorwa bishobora gutuma igihugu cyabo kirangwa neza gikatera imbere
jewe nanjye nobishigikira urwaruka rugomba kugira ingufu nyinshi n'ubwitonzi hanyuma bukiyumvira yuko ahatagira ubumwe atagishoboka bisaba ngo turengere injyane z'amoko z'amadini injyane z'amaronko kugira ngo dushobore gukora ikintu turi hamwe niho dushobora gutera imbere
nkeka uzotwara muri Guinea Conakry aho bagutumiye nabo nyene abajene baho hari ijambo zo bubatekere
ijambo ni iyo nyene ryo kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo dushobore gutera imbere kugwaruka rutagiye hamwe ngo rushobore guhuriza ku ijambo rimwe ry'iterambere ry'igihugu cyabo n'igihugu ntigitera imbere kuko igihugu kiba cyizeye ugwaruka kuko nirwo rufise ingufu iyo rero tutumvikana ntacyo kunda ubundi butumwa nzoba mfise ni ubwo gukunda ibihugu barimwo gukunda Afurika gukunda iby'iwabo kuko ntiwokwamushira imbere gukunda iby'abanyamerika cyangwa iby'abanyaburaya bo barateye imbere ariko twe turafite ibyiza byinshi nk'uko wumva muri iyo ndirimbo turafite ibyiza byinshi tworata kandi tugerageza gukoresha kugira ngo dutere imbere ariko iyo tubiretse ntumva ntibabigikunze ko dutera imbere murongo butuma rero nshimikira ko
kumbure bimwe muri ibyo byiyumviro byavuye mu Barundi bo muri kahise kuko turavyumva ko wabiririmbye no mu ndirimbo yawe wise gwa gasore iyo ndirimbo harimo ubutumwa bwiza cyane naho nyene washikirije mbere yuko tuyikina iyo ndirimbo wubanze ukatubwira icyari mu vyumviro vyawe mbere yuko uyandika mbere yuko unadusigurira ibirimo wari ko wiyumvira iki aho wasohoye iyo ndirimbo yise wise gwa gasore
icyari mu vyumviro vyanje nariko mu bisanzwe ndiko nkorera kurikirane rw'indirimbo zerekana Uburundi n'igiki iwacu harangwa n'iki kahise kabwo n'iki cyane yumvira ku ntwari z'Uburundi zagiye zirabaho atakanya rero ko kwiga kuri gwa gasore kuko ni imwe mu ntwari ikomeye cyane ngaha i Burundi
reka tugumve indirimbo yiwe hama nyuma yaho uraza kutubwira ibindi byinshi bijanye n'impamvu wayiririmbye n'ibirimo indani muri iyo ndirimbo reka tutege amatwi Bernice de Belle indirimbo yiwe gwa gasore tubwire rero kubatamuzi gwa gasore baba mu mahanga canke abana bakiri bato gwa gasore kuri wewe yaranguye iki cagushitse ku mutima bikagutuma unasohora na kano karirimbo karyoshe
gwa gasore ico benshi bamuzi ko nuko yabaye intwari yaduhaye kwikukira ariko winjiye mu buzima bwa gasore urabona neza yuko ubutwari bwiwe bwahereye ari umwana muto ari umwana arangwa n'urukundo akama ari aba bagenzi biwe b'abakene akabafasha mu by'impuzu ni umwana yakunda Abarundi yama ashaka kuba ari kumwe n'abiwe ikindi cyatumye nandikiye indirimbo nuko gwa gasore yari umuntu atafise amacakubiri y'amoko canke y'amadini canke amacakubiri afatiye ku bitsina
nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'izuma hamwe na fasira yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye rika kandi dusubiye twibutse kwijwi rya America risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no ku radio inshuti ya bose FM 188.3 turabashimiye rero namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akaramo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese.